Tuashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri com twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana ni nahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi abapfaso n'ibindongozi barimo abakuru b'ibihugu bo ku mugabane wa Afrika barabandanya inama yabo ku iterambere ry'umukenyezi Burundi none bwiteze iki kubagera kwijana bitabiriye iyo nama
twifuza kubona abagitavye bose batahura neza ingene dushobora guteza imbere amagara meza no gufungura neza bakiyemeza kuva hasi kugira ngo ikibazo cigwirirana ry'abantu gitorego inyishu
Uyu ni Angeline Ndayishimiye n'umutambukanyi wa president w'u Burundi mu intambara ya Israel na Hamas muri make Israel yagavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana muri Gaza twabibateguriye aha muri Amerika naho ejo kwa mbere no ku munsi wa Mungu president Joe Biden yarabajijwe ivyerekeye inyandiko z'amabanga y'igihugu zatowe kumuhana iwe bwite Idoni Deano Macro se duce ku masonga ni mukanya Kama kuri ya tureka tuyahere mu vy'intambara ya Israel na Hamas Israel yatangaje ko igisirikare cayo caraye kigavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana mu ntara ya Gaza ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel niyo ngabo
Ibibanza indege z'ingwano za Israel zakoze mu bitero mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri birimwo igice ca Rimal cy'igisagara ca Gaza ico gice kirimwo abategetsi batari bake b'umuguya Hamas n'inyubako za leta ku munsi wa mbere umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yari yatangaje ko ivyo bazokorera abansi babo mu misi iri imbere ari ibintu bazokwibuka mu kiringo kirekire kiri imbere umuvugizi w'igisirikare cya Israel Richard Hedge yatangaje ko iriziga vy'abagwanyi 1,500 b'umuguya Hamas vyatowe ku butaka bw'ico gihugu yavuze ko atabagwanyi ba Hamas binjiye ku butaka bwa Israel kuva ku munsi w'Imana urangiye igisirikare cya Israel cyavuze ko catumye ko abasirikare 300,000 bama bari magabo igihe cyose bakenewe n'imbere yuko bakora ibitero bikomeye byo gusubiriza mu ngo ku muguya Hamas wakoze ibitero giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bice vya muri Israel vyegereye intara ya Gaza umuvugizi mu vy'igisirikare w'umuguya Hamas yagabishije ko abagwanyi bawo bazokwica abasivili 150 bagize imbohe igihe cyose Israel izokora ibitero itagabishije abasivile mu ntara ya Gaza
Fidel Niyongabo urakoze hagataho tukivuga ku vya Israel umuryango umwe bwa Buraya watumiye umushikiranganja jeje imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu Eli Cohen n'uw'intwari yo hagati mu gihugu muri Palestina Riyad al-Maliki mu nama yihuta abashikiranganje bajeje imigenderanire mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya
Bitegekanijwe ko iyo nama iganira ku kugena ibintu byifashe muri Israel no mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi Joseph Borrell yavuze ko yatumiye abo bashikiranganje kugira abashikirize ibyiyumviro byabo kubiriko biraba muri iki gihe muri Israel na Gaza bitegekanijwe ko abashikiranganje bajejwe imigenda Muscat muri Oman aha niho inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ugwego rujejwe gufashanya gw'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu yari isanzwe izobera bamwe mu bashikiranganje bazoba bahari ubwabo mu gihe bitegekanijwe ko abandi muri bo bitaba inama hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video Muri cyo gihe Israel n'umuguya Hamas byabandanije gutana mu mitwe kuri uyu wa kabiri musugira kane kuva Hamas itanguye giturumbuka ibitero kuri Israel ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye
Fidel Niyongabo urakoze amakuru rero yose yerekeye ivy'ibitero umurwi wa Hamas ubandanya kugaba muri Israel n'ivyo Israel uri kuragaba muri Gaza n'ahatandukanye musha kuyasanga Kumbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye Facebook ni VOA radio yacu ku munsi wa kane ndiko ndabategurira ikiganiro ku vyerekeye zino ntambara aho tuzaba twabatumiriye abanonosoye imigenderanire y'ibihugu n'amakungu turiko kandi turibaza ko dushobora kuronka umurundi cyangwa umunyarwanda agi muri Israel kugira ngo atubwire uko vyifashe ukaba utwumva uri muri Israel uri umurundi uri umunyarwanda uratungikira ubutumwa bwawe kuri email yacu ni radio yacu @gmail.com ukaba uri kuratwumva nawe wipfuza kubaza ikibazo cyose kijanye n'ivya Israel na Hamas, twandikire kuri Facebook yacu VOA radio yacu, akabazo kawe tuzokaha abatumide bacu hama bakakwishure azo ari muri isanga yo ku munsi wa kane saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tumira mate gato hama duce tuza hamwe America. Ibiro vya president wa America White House vyatangaje ko kuwa mungu nejo kuwa mbere president Joe Biden yabajijwe ibibazo n'umurwi uri gukora amatohoza ku mpapuro zirimwo amabanga y'igihugu zatowe kumuhana iwe bwite uri muri leta ya Delaware. Turacari kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo kubindi kwino nkuru.
Ariko yihweza niba Biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe ari senateur n'igihe ari cegera cha president. Izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya Delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe. Biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko. Yavuze ko atakintu kinini kihari kuvyerekeye izo nzandiko. Ian Sams, umuvugizi w'ibiro byabajejwe guhanura president ku bibazo bijanye n'amategeko, yatangaje ko president Biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato. Abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana urangiye nejo ku munsi wa mbere. Kuba abajejwe itohoza babajije President Biden ibibazo kubijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu byerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira. Abajejwe itohoza bo mu biro by'umushikiriza manza adasanzwe Robert Hur barabajije ibibazo ivyabona batari bake kuvyo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu. Mwitangaza umuvugizi w'ibiro by'abajejwe guhanura President Biden ku bibazo byerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya President byakoranye neza n'abajejwe itohoza.
Reka nshimire mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri amakuru agezweho ijyanye no kwisi yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ayo mwumvise yaba yo muri Israel na Gaza, ayo muri Amerika n'ayandi yo ku mugabane wa Afrika tubashikiriza ku munsi ku munsi. Mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook, Twitter, radio X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, ishamwe mpuzamakungu Human Rights Watch ryagiriza rikorera mu vy'agateka kazi na muntu ryagiriza leta y'u Rwanda guhunyura agateka kazi na muntu mu kwibasira cane cane abatavuga rumwe nayo. Ni vyagirije leta y'u Rwanda ihakana mu makuru yacu gihe cy'isaha imwe n'iminota 30. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye mu kurindira, ariko tubanje tuje i Bujumbura mu Burundi aho inama y'abakenyezi b'abayobozi yatanguye ejo kuwa mbere muri ico gihugu. Ibandanya iyo nama izohera ejo ku munsi wa gatatu, ikaba iriko irimburigwamwo ahageze iterambere ry'umugore uhereye kwiringanizwa ry'imvyaro no gufungura neza ibindi. Turabaza Eloge Wirikaneza.
Abakenyezi baharurwa mu majana batumiwe n'umutambukanyi wa President Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye, bariko bigira hamwe ukuntu umukenyezi yotezwa imbere hafatiwe ku kugabanya imvyaro no gufungura neza. Yugururiye inama umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yavuze ko ingaruka mbi zo kuvyara intahekana ari ndiri, amenyesha ko ataterambere ry'igihugu rishoboka mu gihe umukenyezi adatandukanije imvyaro. Angelina Ndayishimiye:
Iyo imvyaro zegeranye bituma amagara y'umukenyezi ahungabana, abana b'intahekana kana bagakura batitaweho neza, umuvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa by'iterambere mu rugo no mu gihugu. Si ibyo gusa, iyo umuryango ugumye waguka amikoro abamake, injyane mu miryango ndetse n'injyane z'amatongo zikaduka, tutibagiye na za ndwara zifatiye ku gufungura nabi, ubukene mu miryango ndetse n'igihugu cyose.
Umutambukanyi wa president w'u Burundi yavuze ko ihangiro nyamukuru ari ukubona abakenyezi bitabiriye irihuriro, cyane cyane abarundi kazi baje imbere mu guhimiriza kugira abakenyezi bavyare abo bashoboye kurera bongere biyiteho kubw'ineza yabo n'imiryango yabo barimwo.
Inyuma y'ihwaniro twifuza kubona abagitavye bose na cyane cyane abakenyezi batahura neza ingene dushobora guteza imbere amagara meza no gufungura neza biturutse ku gutunganya neza imvyaro ahiwacu mbere ni mu makungu turifuza kandi ko bafata ingingo yo guhimiriza abandi kubijanye no gutunganya imbyaro bakiyemeza kuva hasi kugira ngo ikibazo cy'igwirirana ry'abantu gitoregwe inyishu mu Burundi muri Afrika eka no kwisi yose
ibihugu bitabike bya Afrika eka mbere n'ivyo kuyindi migabane biri mu Bushinwa byarungitse intumwa abakenyezi ba president bari bahari ni batatu u Rwanda wa Kenya na Zanzibar imbere yuko akanubuka mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere Jeannette Kagame w'u Rwanda yasangije abari bahari ibyo Rwanda rumaze gushikako muri ico gisata
nous convenons tous que des familles moins nombreuses et bien planifiées ont leurs propres avantages notamment la
turemeranya twese ku miryango ifise abana bake ifise amahirwe menshi cyane cyane mu kubaronkera umwanya uhagije no kwigisha neza buri wese mu Rwanda hagati y'ibihumbi 2005 n'ibihumbi 2020 abakenyezi baboneza imbyaro bavuye kuri 17% baje kuri 64% ibyo byatumye abana muri buri muryango bava kuri 6 baje kuri 4 muri co kiringo nyine abana bavuye ku bice 86% baje kuri 33% ku bana igihumbi bavuka ariko ntituzohumeka kugira ibyo biharuro bigere ku busa
niko yashikiriye igikoraniro ryari ku kirimba cya Perezida Bujumbura yibutsa ko afise byinshi yibukira ku Burundi bwamureze buramuramura ku izina rya Leta umushikanganji wa mbere w'u Burundi yavuze ko igurirana ry'abantu mu gihugu ari ikibazo gikomeye gishobora no gutuma umutekano uhungabana atanga akarorero k'abantu birirwa barapfa n'imanza z'umurengera ziri muri za sentare bitewe n'uko abagaburi isi ndimwa baguma biyongera nayo itiyongera na buke Gervain de la Cobuca
imanza nyinshi ziri mu butungane zijanye n'amatongo ico ni kimenyetso kitabesha yuko agataka ku Burundi kariko karagaturavye ibigero by'igitigiri tugezeko birahungabanya kandi umutekano mu gihugu kuko umuntu aciye ubwenge nashobora kwemera kwicwa n'inzara abandi bahaze niyo abafungura babaye benshi birahungabanya ubutunzi bw'igihugu Leta y'u Burundi irarajwe ishinga n'imiryango ibayeho umutima utari munda bamana umwitwarariko bibaza ico barara bafunguye abajya ntibahage hamwe n'abafungura ibidakwije ingaburo
Iyi ni inshuro ya kane hatunganywa irikoraniro ry'abakenyezi b'imboneza n'indongozi mu Burundi ibibazo bagaruka ko zigwirirana ry'abantu n'iterambere ry'umukenyezi biraca hanze ico gihugu Ikigo c'igihugu kijejwe irondoka ijanye n'amagara meza giherutse kubwijwe rya Amerika kwamwe abarundi boguma ku murindi bariko mu kwibaruka bazobabangana n'imiliyoni 16 zirenga mu 2030 ibiharuro vya leta y'u Burundi ivyo muri uyu mwaka bigaragaza ko abarundi bamaze kugera ku miliyoni 13 n'ibihumbi 330 barenga eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
yabaye isubizo cyacu
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijyanino ku isi na cane cane mu vya Israel na Palestina turabigaruka ko cane kuko biragezweho muri Gaza na Palestina bageze igihe c'isaha imeni n'iminota 13 z'ijoro amakuru ariko aradushikira nuko amaruketa ariko arumvikana ku mpande zose haba muri Gaza canke muri Israel mu berero muratereza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu hariho amakuru agezweho muri iyo ntambara ya Israel na Gaza Ishami rya ONU gitaho impunzi ku isi RCR rihangayikishijwe n'igabanuka ry'uburyo bwo gufasha impunzi mu nama ngarukamwaka yaraye itanguye Philippe Grandi atwara RCR yavuze ko uburyo bukomeje kugabanuka mu gihe abahunga intambara ibiza n'amabi atandukanye bakomeje kwiyongera ijyanye no ku isi ni inkuru ya Lisa Schlein akoresha ijwi rya Amerika i Geneve mu Suisse mugiye kumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima
Umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi bwana Philippe Grandi avuga ko ibitero by'umutwe wa Hamas ku basivili b'abanyayisiraeli ndetse n'ibitero bya Isiraeli bisubiza kuri ibyo byabaye mu minsi mike ishize bizarushaho kongera umubabaro ku basivili wa ku mpande zombi n'umutekano muke mu karere yisaye amakimbirane ikindi kintu giteje akaga kiyongereye ku ruhuri rw'ibibazo byari bisanzweho Mu itangizwa ry'inama ya HCR yiga ku bibazo by'impunzi yabaye kuri uyu wa mbere bwana Grandi yagaragaje ko intambara ari zahanini zimaze kuvana mu byawo umubare munini utarigeze kubaho mbere kuva mu myaka ibarirwa muri mirongo ishize n'abagera kuri miliyoni 110 aburira kuko intambara ziyongera ari nako haba ubwiyongere bw'ihonyangwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi. Uyu mukuru HCR yavuze ko ubwo yasura igihugu bya Misiri, Sudani y'Epfo na Chad muri impeshyi ishize yahuye n'impunzi zahunze intambara ikomeye muri Sudani zamubwiye isenyuka impfu iyicarubozo n'isambanwa ku gahato zasize inyuma aho zavuye.
Basobanuye uburyo byasabye ko bahunga urugomo kabije rwadutse gitumbuka ku itariki ya 15 y'ukwa kane. Ubuzima bwabo bwahise busubira inyuma bwangu nk'uko byagenze kugabanya Ukraine umwaka wari wabanje. Kandi benshi mu banya-Ukraine n'ubu buri munsi baba bugarijwe n'impfu ndetse n'isenyuka bituruka ku ntambara y'Uburusiya.
Bwana Grand avuga ko izi nkuru zihuriyeho na miliyoni 110 z'abantu bavanywe mu byabo n'intambara, urugomo n'itote zwa hirya no hino ku isi. Akavuga ko iki kibazo kifashe ku isi bikabije kandi birushaho kugenda biba bibi, aho yavuze ko umwaka ushize HCR yatabaye ku bibazo bishya bisaba ubutabazi bwihuse bigera kuri 44 mu bihugu 31. Igiheruka muri ibyo yavuze ko araho impunzi 100,000 zahunze intambara yo mu karere ka Nagorno-Karabakh ho muri Azerbaijan zihungira muri Armenia. Yavuze ko mu bice byinshi intambara zikomeje nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu hafi miliyoni imwe n'igice bavanywe mu byabo muri uyu mwaka wonyine gusa.
Cyangwa se muri Sahel yo hagati, aho imidugararo ya politiki igenda yongera, urugomo bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro umaze kuvana abandi bantu benshi mu byabo, harimo no muri leta zikora ku nyanja cyangwa muri Somalia, aho ibiza bitewe n'ihindagurika ry'ibihe byiyongereyeho n'intambara byavanye mu byabo hafi abagera ku 1,900.
Umukuru wa HCR avuga ko hangayikishijwe cyane no kuba ubuke bw'ingengo y'imari bubangamira cyane imirimo y'iri shami rya Loni ryita ku mpunzi. Agatanga urugero rwa gahunda yo gufasha impunzi zo muri Sudani yasabaga miliyari imwe y'amadolari, ariko hakaba harabonetse atarenze 25% byayo. Yongeyeho ko icyo ari kimwe mu bikorwa byinshi by'ubutabazi bitabonye inkunga ihagije yasabwaga muri uyu mwaka, bikaba ngombwa ko haba kugabanya bikabije ku nkunga y'ibiribwa, ku bikorwa bya nkenerwa byo kurengera impunzi no ku zindi serivisi.
Urakoze Temistocle Mutijima kudusomera iyo nkuru ya Lisa Schlein na Koleji ya Amerika i Geneva mu Busuwisi. Twandanirize rero mu gisata cy'uburimyi, haraheza amezi 5 ishamwe ryitwa Powa Superma ry'Abarundi baba mu gihugu cy'Uburundi no mu mahanga ritanguje umugambi wo kurima imicungwe mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika yo mu buseruko kugira ngo rifashe abanyagihugu gufungura ivyamwa ngirakamaro ku biciro bizimbutse. Mu gice c'ikiganiro muri Isanga, Frederic Nkundikije yagiranye n'umukuru w'iryo shirahamwe yitwa King Benefice Nisumba Vyose, aratangura asigura imaze kurangurwa n'iryo shirahamwe.
Duhadukora mu Burundi, muri Tanzania, muri Congo, mu bisanzwe no muri Ntunze Kenya no mu Rwanda. Turiko turaexpanda muga mu bintu byose duhadukora n'ibyo bihugu duhadukoramwo muri sekte ya Ntunze ya agro muri mandarin n'icungwe mu Musanze.
Haraheza amezi 5 mutangaje uyu mugambi aha kuri radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa vyanyu bigeze?
Ibikorwa cyane isizoni y'Ntunze y'ibikorwa byacu isa yaraheze mu bisanzwe. Ubu duhatugira population uwo mwaka uza, duhatura abakaheze mu mezi 3, aricho bavuga muri quarter ya kabiri muri business. Uwo mwanya twarakoze ibintu bihambaye bivanye n'Ntunzeye ushobora gukora mu mwanya mutoyi. Ndibaza mu bibazo za kubaza ngaho imbere byinshi biza kwishugwa mu bikorwa byose byo twakoze muri ayo mezi 3. Muga dusuye ku kibazo wabajije ngaho isizoni cyangwa umwanya w'ibikorwa uza waraheze, ubu dupanga uwo mwaka uza.
Uyu mwaka wagenze gute kurima no kwimbura?
Uwo mwaka mu bisanzwe twavuga umwimbu twaronse wari mutoye bivanye n'Ntunze n'abafeneseri twari dufise. Uwo mwaka haguye imvura nkeyi cyane nk'uko bitakwiye kuba, rero umwimbu twarawuronse. Muga abafeneseri bavuga batwari irumva nyene ko umwimbu wari kuba ugwiye, hari imyaka imwe umwimbu uba wuzuye cyane. Muga ikibazo dufise twagize cyane cyane ni kubera imvura itabayeho, rero byose twovuga ko byagiye neza muga umwimbo wari mukeye cyane muga byose twarashoboye kubikora twararabye umuntu ukuntu twofashanya muri mu hakideke
mutubwire bimwe mu bintu bihambaye cyane rwose mwashoboye gushika ko guha akazi urwaruka akazi urwaruka mwahaye akazi muri yo mugambi wanyu runganiki
so muntu zeya urwaruka twahaye akazi urumva muri ayo mezi atatu twahaye ibihumbi amajana bivanye n'ibihugu twari ko turakoramo ntitwovuga ngo n'intu zeye ntitwovuga ko ubuzi bwahawe muntu zeye mu bihugu Burundi nk'akarore Burundi cyangwa Tanzania gusa twararabye ibihugu byo hirya no hirya bya East Africa mu isanzwe nka kuri kwa DRC muri intu zeye muri Kenya no muri no mu Burundi na Tanzania mu isanzwe no mu Rwanda twebwe bibanye na department ya HIU wacu ijejwe ijejwe kuraba abakozi twararabye nikadukora ikintu cyose turabe kugira ngo iproduit zose tukura burumonge Tanzania n'intu zeye na East Africa kugira ngo zikwize urumva zikwire hose iproduit zacu mu bisanzwe nta kujya kwa mandarine canke amantu zeye ya orange yashoboye kugenda muntu zeye muri East Africa hose mu bisanzwe twovuga ko urumva muri iyo mezi yari urumva n'ibintu byari bigoye cyane cyane kuba twararonse abo bakozi bose kubera aho ca wumva ibintu bijyanye na logistics ko hari igihe bitagenda neza mbwa byose twaragwanye twarabishyize ku rutonde turabitondeka turabishobora muri ayo mezi atatu aheze
mwa mufise igitigiri c'abakozi mwashoboye guha akazi cyane cyane bo mu rwaruka
bumugwaruka mu bisanzwe urumva nyine bumugwaruka twovuga n'inkoze ni hagati na hagati kubera hari abantu bakuze twari dufise bari bacankanye urumva mu gwaruka twovuga n'inkoze ni hafi uvuga n'inkoze ni 50 uvuga n'inkoze ni 50 uvuga ni 150 ngaho o byari biri kubera kora mu nkozeye muri uwo mugwi ugufasha izo mandarin kumanugwa zigupakigwa zitwagwa hirya no hirya mu bihugu bitandukanye murakoze
muravuze ugaruka rushika ibihumbi 50 abakozi bose bihangana iki mwahaye akazi
bivana n'icyo kibazo cyubagije ni cyiza bivana ni season to bivana ni season to turiko twimirije kwinjiramo hirya season twinjiremo yumeze yaheze yari season kuvuga ya mbere
season ushaka kuvuga igihe cirima
ego murakoze ego kuni kwene rero ni kuvuga bibanye na position yariho urumva yuguruwe iri niyene urumva tuca turondera abantu bafise intoze bafise izo capability zo kushora ku gukora muri izo position kuni kwere ndo bivuga ngaho cyane cyane
turetse kimwe mu imwe mu ngwane mwavuze imvura abaye nke cyane gose hari izindi ntambamye ishyirahamwe yanyu yo bajyarabonye muri uyo mugambi
ego bibanye n'intuzeye n'amezi mukobye ariko bira amezi yagoma ibikorwa byaguma byigena ama operasiyo kuri ku masite yatandukanye imvura yaciza inyuma kandi murabizi ko bibanye n'intuzeye urumva tuvuga itangurira goye turabye intuzeye ibintu bijyanye na logistique muko twabipanze department ya logistique kuvuga ko byari bigoye kubera icambere na mbere po intoze ya ma partnership abantu z'abantu twashobora gukora collaboration abantu batwazi intoze ya mafuso abantu batwazi intoze ya magari matomato urumva byose twari icaye ku meza turagira negotiation zitandukanye kugira ngo ibikorwa bigende ku murongo hama murabizi ko amabarabara yo muri Afrika menshi atameze neza muri babyirya barabara yigenda hajya ku ruhande rwa Tanganyika mu Burundi hajya ahantu ntiyameze neza cyane cyane kandi twaragize ingorane zitari zikeyi bivanye n'inkuzeye ni barabara mu kozi meze kandi n'imyanya urumva imyanya yo imyanya mu kuya kumigenda ni kweni inkozeye umwanya twaguma tushya ku rutonde
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe ya Amerika turi kumwe na King Benefice ni suba vyose ni CEO ni umukuru w'ishyirahamwe POA Suprema riko rirateza imbere igiterwa cy'imicungwe mu bwoko bwa mandarine mu bihugu bitandukanye bya muri Afrika. Turi kumwe n'umunywanyi wacu twagira Yezu Marcel afite icashikiriza. Marcel murakomeye.
Yego murakomeye Frederic, nange ndamahoro mu Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane gose.
Ndashaka kubaza umutumire wacu igifata cy'uburiri muri iyi minsi usanga gisanzwe gihanzwe amaso n'isi yose muri rusange, kuko bya Buraya, ibihugu bya Amerika cyane cyane wenda Amerika ya ruguru, kuko Amerika y'epfo wenda aho bakunze guhinga, ariko usanga biriya bihugu ndetse no mu Arabu bameze nk'abatunzwe na Afurika ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi. None ndashaka kubaza umutumirwa ko mumaze igihe gito yamusanzwe mandarini mwatangiye kweza mu gucuruza kuri iyo soko, ni isoko ry'imbere mu gihugu, ni ku isoko mpuzamakungu, ni kuri iyo soko? Kibazo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, mwavuze ko nabonye kuri poste ya Facebook ya VOA banditse ko mwahaye urubyiruko cyangwa se urwaruka rw'Abarundi n'Abatanzaniya akazi ku rubyiruko rwinshi, ku rwaruka rwinshi. None iri shyirahamwe ryanyu, ishyirahamwe ry'imbere mu gihugu, ni ishyirahamwe rihuriweho n'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri, ni ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiye mu rwaruka rufite uburyo n'ubu masoko no hino, ni ishyirahamwe rishingiye kuki? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma, igifata cy'uburimyi uko nabigarutseho gisa nk'igifite ibibazo cyane, kubera ko ubutaka bwacu bitewe n'ihumana ry'ikirere bigenda bihindagurika, ikirere kigahindagurika ugasanga turagira ingorane. Ubu ngubu turi mu kwezi kw'icyenda mu Rwanda, twakaba dufite imvura ariko izuba riraba ari ryinshi, imvura yari nagiye ikagwa nabi, muhangana mute n'igihindagurika ibihe ku buryo mutabasha kwisanga mwaguye mu gihombo? Ifereti irabafasha muri rwariza ku giti cyanyu bigenda bite? Nitwe tubazo dutatu nareka ise kugira ngo turusheho kugira ikiyago cyiza.
Urakoze Marcel, utubazo twiza. Mushyirahe Benefice ni sumba vyose, mwashoboye kumva ibibazo vyose
byariko birakatika moshora
ku kibazo. Ikibazo kimwe kimwe, ikibazo kimwe kimwe ashaka kumenya isoko ryanyu aho muzohora mushora izo mandarine. Icyo ni ikibazo cya mbere tugakwijamo.
Isoko bibanye ni isoko bibana ni bibanye ni gihugu dukoramwo. Twebwe duhaye tuzoshinga cyanke urumva tuza twarashinze intozeye hano kuri Cote bihitwa kuri Cote mu Burundi. Ku bantu batabizi aho hantu urumva ni Bujumbura, ni Bujumbura rero urumva tuzoshinga muri ntoze kobwa urumva muri iyo myaka ibiri tuzoshinga intozeye supermarché kugira ngo ibi byamwe byacu bimwe bimwe abyishi cyangwa mu protano kanye azoza araza ashika ngaho o ashoko ngaho mu bisanzwe. Murakoze.
Ikibazo cya kabiri yabajije Marcel, yabajije niba urwaruka mwavuze ko mwahaye akazi urwaruka, iryo shyirahamwe ryanyu rikorera mu gihugu hagati mu bihugu rifite icyicaro hehe?
Isayiti itwovuga isteji ya mbere twovuga iri ngaha muri ntozeyo California, iri muri California San Diego muri Amerika. Isteji ya kabiri isati ya kabiri mu bisanzwe iri Bujumbura, aho ni hene urumva turi ko turakora intozeye ibintu byose bijyanye na logistiki canke amadepartement yose yahaye afashanya kunikwe n'ibipanze. Murakoze.
Yego, yabajije ikindi kibazo cya gatatu ashaka kumenya ko muri iki gihe mwafashe iyo migambi yo kurima imicungwe mu bwoko bwa mandarine, muhangana gute n'ibindi bibazo bitabava ko aho akaba yavuze ihindagurika
ry'ibintu? Mutwihanganire rero, murumva ko tudashoboye kuheza ikiganiro cyose kuko umwanya utari ku ruhande rwacu, ariko abashaka kukibandanya muje kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ni ikiganiro carenganye ejo mu gisanga kuri muri isanga nino ngaha rero duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire Abat kumvirije mwese aho muherereye kuri mikro aha muri studio ya gatanu ku ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwari kumwe na Jewe Diana ni nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza amakuru y'uno mugoroba yakoze Nadia Taha na ingenieur Bob bari kumwe muhinga bw'ivyuma ekipe y'uno mugoroba tubike bano twifuriza kwanda nyamuranirwa aho muri hose turongera samaya ni minota 30 makuru azobagezweho turibanda cyane ku ntambara ya Israel na murugwi wa Hamas muri Palestina.